uyu mwumviriza ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamirana n'i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya wa kiganiro muri Sanga
muri Sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangiye ikingo cyo cya kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira wa 47 imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera ku igikumu zishyira imbere inyungu za Amerika ubwa mbere na mbere ivyo bita America First mu rurimi rw'Icyongereza zimwe muri zo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nk'ihagarikwa mu kiringo cy'iminsi 90 ry'imfashanyo Amerika yahoreha amakungu yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe. Turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS. Cheta Mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'imibano muri Nigeria no mu karere ko muri Afrika yo mu burengero SBM Intelligence na Professor Waldo Kruger yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya President Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika mu bijanye na politiki ubudandaji imitahe n'imfashanyo. Ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika vyotegerezwa ko vyifatamwo gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya leta ya Amerika ku ntwaro ya President Trump abantu benshi biteze. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Sanga twatumiye Emery Pacific Iraneza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i Londres mu Bwongereza. Twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Amahoro neza.
Emery Pacific, ubona gute ibijanye ni leta nshasha ya President Trump ku bijanye n'umugabane wa Afrika cyane cyane ufatiye kuri vyo nako ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ngizo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i Paris kuhindagurika ry'ibihe guhagarika mu kiringo cy'iminsi 90 imfashanyo Amerika iha ibihugu byo ku isi.
Murakoze murakoze ku mijambo no kubutumire. Bwa mbere hoho ngira ngo icyo notangura kuvuga ni ukwibaza nimba Trump canke administration ya Trump canke intwaro ya Donald Trump hari umugambi n'umwe yari ifite canke yoba ifite kuri Afrika. Inyishu nuko bari bafite umugambi mu gihe bariko barategura ingene Amerika yorongorwa umugambi ahanini kuri Afrika wari ushimikiye ku bijanye n'ubutunzi ivyo bita economic engagement no ku bijanye n'umutekano ivyo bita security cooperation no ku bijanye cane cane kugwanya abakeba ba Amerika mu by'ubutunzi ivyo bita countering the influence of global competitors aha cane cane bavuga ubushinwa rero nkuko tubizi ivyo ni nabyo yanashimikira ko no mu buri administration yiwe ya mbere ariko tubuka kandi umugambi munini yari yarise Prosper Africa wo kora imigambi ijanye no guhindura ingendo gutunze muri Afrika bubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na leta ya Amerika. Ivyo rero ivyo byose nubwo byari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshirwa mu ngiro. Nkuko mbibuka muri uku kwezi yarasinye ibyo bita executive orders zikura Amerika mu ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi. Iki rero Fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba Afurika imbere y'indi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri Afurika. Rero nobabwira yuko urazi nk'ibyo African Centers for Disease Control and Prevention bavuga
ntagociriyemo ni ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara cyo muri Amerika.
Iki kigo kiravuga yuko Afurika izogira ingaruka nyinshi zigaragara kubera gusa Amerika ivuye muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu. Amerika yari bamufasha mukuru muri iryo shyirahamwe. Ikindi naco umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko Trump yahagaritse by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo zose mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu. Ibi rero no kubwira yuko ubunyene turiko turavugana ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakora nko mu gisata cy'ibyo gutabara imbabare humanitarian aid ubunyene tuvugana akazi kaheze sinibyo kuvuga ngo ingaruka kuva asinye bijya zaciye ziba buno nyene. Rero ibi byatumye habaho amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri Afurika ibijanye n'imiti muradi yuko hariho imiliyoni zirenga 20 muri Afurika zifashishwa n'ayo mahera mu kurwanya indwara ikiza cya SIDA ibijanye na n'umutekano mu byo gufungura ku bantu bataho nikora muri Afurika amamiliyoni arenga 3.5. Ibi ni bintu kubera iyi ntwaro gusa na policies ishitse ishiraho bica bigira ingaruka zigaragara kuri Afurika. Ariko mu buryo burambuye nibazaho tuja kuvugana n'ingene Afurika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri administration Trump.
Muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere kubijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise kubijanye na Afrika. Ko muravuga ko hariho nk'umugambi Prosper Africa, uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko?
Nta wovuga yuko umugambi hari ikintu gihambaye wahinduye urugero rwo kuvuga ngo warakuye Afrika ku mwanya umwe ukaje wiyishyira ku wundi. Ariko wari umugambi utuma Afurika igira akse ku isoko yo muri Amerika hanyuma
ishobora gushorera ibidandazwa byayo ku masoko muri Amerika
ku masoko yo muri Amerika hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa African Growth and Opportunity Act AGOA nawo nyene ugiye uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icyenda. Ariko iyi ntwaro ya Trump ntiravuga kadoza kawo twe benshi turi muri domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi 8 gusa n'umugambi ubundi w'amahera menshi hagomba kuba harabamaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze. Ibi byose rero ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere kandi umuntu yoshima ariko tutabona ingene bizobandanya.
Murakoze Professor Pascal Niyo Nizigi. Iyi migambi mishasha n'ingingo Prezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe twako turavuga nkizo zo kuva mu ishyirahamwe gita ku magara y'abantu ku isi OMS kuva mu masezerano kuhindagurika ry'ibihe i Paris no kuhagarika by'agateganya iminsi 90 imfashanyo Amerika yaha amakungu hari n'izindi mubona ni zihengaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri Afrika muri make
mu bisanzwe Donald Trump bo uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere imbere yuko asubirirwa na Joe Biden yari umuntu akengera cyane Afrika nta kintu kinini yamubwira ni umuntu agomba kugarukana ingingo zo gutwara zariho mu kinjana cya 19 muri Amerika ni ukuvuga yuko ivyo vyo gufasha Afrika ntimubwira ikintu kinini reka mbere n'Uburaya agomba kubwereka yuko butiguye ko atazosubira kugira ngo Amerika itange ibintu byinshi mu gushyigikira Uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi nacyo gituma Abanyafurika jene bajya fata kinini bo
hanyuma kubijanye abahinga bakurikirana uburyo abona ibintu byogenda imigenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi haba mu bijanye na politique bijanye n'ubudandaji babona ko ashira imbere inyungu za Amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu mu gihabona ko hari ico Amerika ikuramwo kubijanye na Afrika turazi kwifise amatungo kama menshi mwibaza ko azoyiheba burundu canke azokoresha ubwo buryo bita mu cyongereza transactional approach
ego nibyo burya Donald Trump arafise uburyo bwo gutwara usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko azobikora hatageze ico gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere Korea ya ruguru abantu bakanabitinya je abanyeshuri barambaza ati none agira habe intambara ya gatatu y'isi yose ngoya murarindira murabe kuko nashaka gutera Korea ya ruguru azi yuko ifise cya kigwanisho ruhonyanganda nibyo byaciye biba ahubwo yaciye atuma ko Kim Jong Il ngo bahure bayage kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cyane Afrika yayikeneye rwose kuko Afrika irimo ubutunzi bwinshi Afrika irimo abantu benshi bakiri bato bafite inguvu bashobora kujya gukora muri Amerika kuko Amerika irakeneye abakozi cyane mu mahinguriro no mu bindi uburyo ibyo avuga kenshi mu guterana ubwoba no kugira akanga abantu bajugunyite bamutinye nayo ubundi bwo nibaza ko atakintu kindi nazohindura mu buryo Afrika yahora ikorana na Amerika cyane cyane muri ibyo abantu baje gukorayo ibintu byo kupa ubutunzi buri muri Afrika
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Nzara Nyimana Jean-Marie Vianney uratwumva
ndabumva
uduhamagaye urihe
ndamagaye ndi Kigali mu Rwanda
ufise ikibazo waza batumire cyangwa icyumvira ushikiriza
ikibazo kijyanye ni ira gahunda yo guhagarika inkunga mu by'ukuri kugira ngo icyemezo nk'icyo gifatwe icyari kigamijwe ese yabari mu nyumvishirize ku bihugu n'ubu yari bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politiki yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe ku ya za nkunga batangaze bazikoreshe mu kwibuka ku gihugu cyabo n'icyo nshaka kujya ngo menye
ndabashimiye
cyangwa se niba ari
ndabashimiye mu mwishure Emery Pacific Giraneza
ni kibazo cyiza agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo zija mu makungu zoba ziva kuki nibaza yuko warakurikiye ingene Perezida Trump yiyamamaje nkuko no muri mu ntangambarara
ko mvuze Fidel avuga ati Amerika n'abanyamerika ubwa mbere rero agishika giheza kurahira nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro ni ukuvuga le fanatique muri politike bujya le fanatique n'abantu ngira kamaro kandi utegeza kubashimisha naho ubwo butahuza nabo nimba yaravuga mfashe ubutegetsi ni Amerika n'abanyamerika ubwa mbere agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari abanyamerika ayahagaritse burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ni inzira ya politike yo kwerekana yuko aje kandi babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icizere kibandanya mu banyamerika hanini benshi bamutoye kubera ibyiyumviro byiwe rero icyo ni kimwe hanyuma ica kabiri arafite ibyo yanemeye atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikogwa atabanje kurondera ibindi ahagarika ikindi naco Trump murazi yuko arafise n'amashirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo Trump ntaheranwa ego nk'irishirahamwe mbuza makungu ry'amagara y'abantu urazi yuko n'ubundi muri administration yiwe ya muntwaro yiwe ya mbere yari yagiranye ibibazo naryo ari no mu mugambi wo kuraba ingene yobahana mugabo umwanya ntiwamukundira ubu rero ibyo ntiyabyibagiye yashitse agaruka ahagarika amahera ya Amerika muri ibyo hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu Trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icizere kirenze cyabamwe bamushigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora ica gatatu ni no kurondera uburyo bw'imigambi imwe imwe yemereye abamutoye itari ifise bije ubu akavuga ati inzi bije zija mu banyamerika zija ahantu mu bantu batari abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nawe ko ntoro ntamwo ibikora ivyo nemereye abanyamerika
murakoze kumwe ku telefone kandi dufise Ntezirije Onesphore uratwumva
ndahumva cyane
uduhamagara urihe Onesphore sakabazo canke icyumviro shikiriza ubishikirize
Ese nashaka kuvuga
yego
nashaka gusikiza kuri iki cyumviro cya perezida avuga ati ashaka guhagarika ifasha abagize bose zishobora gufasha Afurika ya Afurika ibihugu ibihugu bitari Amerika
ikibazo ni ikihe
ikibazo ni iki none se ko ahagaritse gufashanya nisabona ikintu nyamukuru wa Amerika izota yunguka n'icyahe
murakoze mwamwishura Professor Pascal
ego me ivyo Donald Trump abigira no mudandaji ubwa mbere bwo imbere yo kuba perezida avuga ati amahera yahora agenda muri Afrika canke ahandi aja gufasha abantu acaza muri Amerika afashe Amerika ko bavuga ati ikintu ndondera cane nuko Amerika yoshura yosubira gukomera nkuko yari imeze kera ibyo nibyo aguma arondera ni ubucuzi bwa Amerika avuga ati ngabanye cyane amahera aja hanze ahubwo nongereza yakora muri Amerika kugira Amerika igume ikomere cyane ku isi yose
hanyuma Emery Pacific twavuze nka ayo mategeko yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ashobora kuzagira ingaruka muri Afurika kuba ariko baratwumviriza mwo basigurira nko ivyo Amerika kuva mu shirahamwe OMS kuva mu masezerano y'i Paris no kugaragiza izo mfashanyo naho ivyagateganyo nka bariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri Afrika mwo basigurira muri make
reka duhere ku no ku Burundi imbere yuko tuja muri Afrika ngirango akarorero muradi uko nk'amahera y'umugambi wo kugwanya ikiza ca sida isi ashikana mu Burundi kandi turazi uko abarundi benshi cyane imiti bayironka kuri gusa murazi yuko niyo bishitse ntishike ku gihe abantu bagira ibibazo bikomeye ubu rero ayo mahera yahagaze no kuvuga yuko hari abarundi hari abandi banyafrika benshi nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni 20 z'abantu bagiye kugira ingorane kuko urazi nk'u Burundi ikigira pice ica isubirira ayo mahera kuvuga yuko n'ingaruka zigaruka ni naco gituma abarundi abanyarwanda abumva ururimi bose bariko baratwumviriza ibisi bintu izi ngingo zoroshe nubwo muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi 90 ni bintu bizica abantu ubuzima bw'abantu kubera ingingo buzokononekara byinshi cyane abantu ntibabifate gusa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike n'ibintu turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishyirahamwe nta murundi atazi ishyirahamwe ryitwa USAID USAID amahera ibice binini byayo kubera iyi ngingo ntazoboneka muri uno mwaka jewe mbora muri domaine humanitaire ndazi
mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara
ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ndaguhe nk'akarorero mu bijyanye na securite alimentaire ibijyanye no kurondera imfungurwa zikwiye kandi ngira akamaro ku mubiri mu bantu Afrika tubideze n'urwego itarashika ko muzi amakambi y'impunzi ari muri Afrika ko arenga igihumbi abo bantu bose bajya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu mwibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri Afrika yabo aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri Afrika kubera ingingo nk'iyo ni ukuvuga rero abanyafurika batwumva bumve yuko ari ibintu bikomeye iri shyirahamwe turiho turavuga ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu Burundi mu bihugu byose byo muri Afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava he igice kinini ni muri Amerika no muri Union Europeenne ni ukuvuga yuko hazubaho ingaruka zigaragara nyinshi cyane kuri Afurika ndetse ko kumbure muri Ghana tushobora no kuvuga n'ingene Afurika yo byifatamwo mugabo abantu babanze bumve yuko atari ingingo zoroshe ingingo ni Trump yabafashe ingingo muri Amerika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri Afurika ubu turiho turavuga
murakoze Professor Pascal harababona hamwe Joshika ntiyagire imigambi iboneka irashe ya Amerika kubijanye n'akarere ka Afrika umugabane wa Afrika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'Ubushinwa n'Uburusiya niko mubibona
ibyo ego birumvikana kuko abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na Amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati nimurabe Amerika ntigomba kubafasha twe turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko Amerika cyo kimwe n'Uburaya bw'uburengerazuba ni bihugu byari bimenyeye gukorana na Afrika mu bundi buryo uburyo bwatanga amafaranga menshi abanyafrika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya Uburusiya n'Ubushinwa ingene bifasha ntibifasha cyo kimwe na bijya bihugu bya Amerika canke Uburaya bw'uburengerazuba kuko kenshi Uburusiya n'Ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha mu gisirikare afasha mashiraha mu mahinguriro arongowe na leta ku buryo naho data wanje iyo fashanyo yabo yoboneka mu bintu bimwe bimwe by'igihugu ntashikira abenegihugu kuko ifashanya muri Amerika niyo mu buraya bw'uburengerazuba bishyikira abanyagihugu abenegihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose. Kira noneho Uburusiya n'Ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu byifashanya basindi inzira yo gufashanya itaboneka cyane mu benegihugu.
Murakoze Idrissa Bakungu araduteye akamo ku telefone, uratwumva?
Ndabona bane bamwe bakuriye neza.
Uduhamagabire he?
Imerere yari kigeze mu Rwanda. Ni kuvuga ngo ndaje gushimira mutume rwatumiye bimaze kuri icyo kibazo gihari nyine. Ni kuvuga ngo twebwe abanyafurika cyangwa hano mu yike cyane cyane abanyafurika ni kuvuga ngo bizatugora cyane. Ni kuvuga ngo kuba Amerika yivanye muri uriya muryango bizatugira ingaruka nini cyane, nini cyane ku buryo waba urugendo mwiza warurebeye cyane. Ni ukuvuga ngo Amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine ikatugiraho n'aya mafaranga ishyiramo nabyo akatugeraho.
Ushaka kuvuga uwuhe muryango? Uvuga umuryango uwuhe? OMS?
Yego. Ni ukuvuga ngo uriya muryango Amerika yivanyemo bizatugiraho ingaruka nyinshi cyane. Bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga ijana kubera ngo ubucuruzi bwacu buz'abakene cyangwa abanyafurika bamwe n'abamwe badafite ubucuruzi buzabagiraho ingaruka kandi zikomeye. Nishobora ko abanyafurika bakomeza kwigira nyine ubona ko twamaze iminsi tubona ko Amerika ishyira amafaranga menshi ahubwo twebwe tujya kwibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri byose. Ni ukuvuga ngo rero ndisabira abanyafurika kwihangana tukigira uko twifite ahubwo nisabira ngo Amerika ko yahindura igitekerezo nuko bidashoboka ko natwe muryafurika byadufasha cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Murakoze
Professor Pascal Montarazire. Ndavuga ko ari ibyiyumviro bikomakomeye ingingo nkuru nkuru leta ya President Trump yakurikije. Bari bashizeho urwandiko rufise impapuro 920 bise Project 2025, ni ukuvuga ibitegekanye imigambi azoshimikira ko muri iki kiringo ciwe kigira kabiri. Umutaravye muri ivyo harimwo guhindura uko Amerika ikorana na n'umugabane wa Afrika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za Amerika mu gukorana mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko igenga bakavavanura mu buryo bushoboka no gushimikira ku mfashanyo baha umugabane wa Afrika harimwo n'ivyo Pacific Emery yavuze byo namwe mwabivuze mwabiciye ko byo guhiganwa kugerageza guhangana n'inguvu n'igihagararo byo Bushinwa no Burusiya ku mugabane wa Afrika. Harimwo n'ikibazo cyo kugwanya iterabwoba, kuko iterabwoba ni ikibazo kiri gifite ingaruka ku isi yose gishobora kugirana ingaruka kuri Amerika n'ibindi byo gukorana n'ibihugu byo muri Afrika aho babona bashobora gukuramwo inyungu mu migenderanire. Mwitegereje iyo migambi si yose mugabo umuntu afashe nk'iyi ariko ndavuga mubona bizogira akamaro gute Afrika?
Bo Afrika nibaza yuko abanyafrika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya Donald Trump. Ngira ngo igikomeye bazogerageza kwibako bakavuga bashitse tukizeye cyane kuri Amerika reka twibeko. Ariko hariho n'ikindi kintu bishobora kuba nuko Donald Trump uko yaje afise ubutegetsi bukomeye cyane afise n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi Afrika gusa na za Canada, za Denmark n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bifitanye imigenderanire myiza na Amerika. Ibyo byose bishobora guhinduka muri imyaka ine azomara atwara Amerika. Uti kubera iki? Kuko burya ujya mugambo wiwe w'aba Republika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera, bagerageza kwisunga ubukomezi bwa Amerika ntibumvikana cyane gusa. Hariho bamwe bamwe batembera ibyo Donald Trump akura ashaka. Hanyuma ikindi nacyo n'aba bademokrata bashaka ko ibintu bihinduka muri Amerika na handi kisi nabo ne ntibazemera ngo Donald Trump aguma akora ivyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi, bazogerageza kwinanasa babyanke ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa. Hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yamafise inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira. Arashobora gushikirwa n'ibintu akananirwa n'ingene yovyivuna ku buryo Donald Trump nawe azogira ingorane, azogerageza guhisha kuko politike niko imeze. Umuntu agerageza guhisha ntibizoroha, ntibizomworohera byose, biri imbere bishobora kumuzanira amananiza.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Nduwimana Innocent, uratwumva?
Ndakwenda bumva.
Uduhamagaye uri hehe Innocent?
Ramukanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo icyumviro?
Ni kibazo n'icyumviro.
Ubushikirize?
Yego, ngarutse ku ngingo Donald Trump yaraye afashe. Je ndabona ntizohumuriza nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaha muri Afurika iwacu nko guhagarika imfashanyo iminsi 90 kendi batako yihuse gufata iyo ngingo. Hariho ibihugu bitogira ingorane ndabye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo, na cyane cyane kandi hariho ibihugu bikanye kandi yofa. Hariho n'ikindi kigira kabiri kuba muri cya shahamwe ya rijeje impunzi ku isi naho nyine cye ndabona hariho ibintu bigiye kuyangara byinshi. Hari ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zidahumuriza Abanyafurika, cye ndabona arakwiye gukurikira hamwe akamanza agakosora ingingo zimwe zimwe nko kwirukana Abanyafurika kandi bari bahafise ubuhungiro n'ubwenegihugu agacabihukana ihuti batamaje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo. Nico zose ni ingaruka mbi bazogira bashitse mu bihugu byabo. Arakwiye kuraba rero bakicira hamwe n'ababishejwe bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe bakasubiramo bakabitorera umuti kuko twebwe Abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini. Ni cyumviro n'intera n'icyo nashaka gushikiriza.
Turagushimiye Nduwimana Innocent.
Yego, murakoze kuduhamagara ku ishuri rya Amerika.
Nitanga Simon nawe ari ku murongo, uratwumva? Uduhamagara uri he Simon? Ufise ikibazo ubaze abatumire cyangwa icyumviro shikirizo bishikirize?
Ndagira ngo umutumire ngo mubaze kuba wenda ya Amerika yakuyemo mutayo wayo ntabwo byaba ari amahirwe wenda kuri Afurika kuba nabo batangira kwiga uburyo bakibesha aho batarindiriye imfashanyo za Amerika. Ikindi amubwire kuba wenda Amerika hari bimwe na bimwe yahaga Afurika byagabanuka ese ntibyaba bigabanyije akarindi kayo ko kuguhira inkunga ikaguha n'amategeko yo kuyikoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi cyangwa ikaguha ya madeni n'ibyo yanditse ku Bushinwa ngo bwa Afurika amadeni ari meri yarenze ubushobozi bwa Afurika n'ibihugu muri rusange bwa mu gihugu kigaho bakibarira amahirwe ngo muri Kenya babara ko babyiza mu gihugu ngo ariko igitego cya Rwanda kubera amadeni kiba gifiye igihugu kindi ambwire ntabwo yaba amahirwe amwe wenda yo kuba ibihugu bya Afurika byashakamo ibisubizo kuko ibisubizo byo kuko bitaboneka ahubwo nende bera amahirwe kugira ngo ibihugu bya Afurika nabyo bitangire byishyire hamwe bikigeze mu mugozi umwe yuko nta muntu wo kubifasha wundi uhari.
Murakoze. Mu mwishure Emery
abanasinta ati mbega ihagarikwa ry'imfashanyo ntiyoba ari amahirwe kuri Afurika yo kwironderamwo inyishu ku bibazo byayo. Mu bisanzwe inyuma y'imyaka irenga 60 Afurika yikukiye ntitwari dukwiye kuba turi umugabane w'isi utewe impungenge n'ingingo z'igihugu icecu cyose ku isi ihisemwo kudatanga imfashanyo muri Afurika. Niyo mfashanyo zitwari tuyikeneye mu bisanzwe mugabo aho siho turi turazi impamvu
zitahari ni kubera uburongozi bubi bwo muri Afrika twagiye turaronka tukibandanya turonka gutuma Afrika ikiri umugabane w'isi usegerereza nkoresha iryo jambo ribi kuko niko biri rero benshi mu bijanye na leadership bavuga bati
ubuyobozi
mu buyobozi bagira bati iyo ikintu kigutunguye hari igihe kaba ari n'akaryo arakagohe upfuniwe kugira ngo usubire urabe mu by'ukuri icyo ukwiye gukora ivyo rero ndemeranya nawe yuko nubwo atari yo nzira nziza yo kuhindura yo kuzana impinduka kuko n'inzira izotuma ubuzima bw'abantu benshi businzikara muri Afrika ariko ibi bikwiye kutubera icigwa cingene dukwiye kwigenza nk'umugabane wo umwe mu migabane ifite itunga kamari isi yose urumbira ariko rero n'ikindi co natuma mbere tufata iyo ngingo nuko Trump nubwo yosubizaho iyi mfashanyo nyuma y'iminsi 90 kandi hari imfashanyo zosubizaho ndabyizigiye mugabo ibijanye n'umugambi wa politiki wo wiwe kuri Afrika byo bizohinduka ni ukuvuga kuko ibita transactional approach kugira gusa imigenderanire ishingiye ku nyungu ni ukuvuga ngo nimba Amerika atanyungu ifise mu kintu acizokora muri Afrika ivyo nizo bita transactional approach ni ukuvuga rero yuko nimba tuzi yuko uwo ari umugambi wa politiki y'ubuyobozi bwa Trump Afrika tugomba gushyiraho ingamba zo kutaba abantu igihe cyose ubuzima bwacu buzoba buhagaze ku mfashanyo mvamakungu hanini zivuye muri Amerika dukwiye kugira ibyo abayobozi bamwe bamwe bari barabonye kuva kera muri Afrika ibi twita intra-African trade urudandazwa hagati y'abanyafrika bo ubwabo nico kintu cyonyine gishobora kuba umuti w'izi mfashanyo zose ziva mu bakungu hamwe ubwo rudandazwa rukozwe inyungu ivuyemo igakoreshwa neza Afrika irashobora gushika ku rugero itoba igikeneye iyi mfashanyo ikibazo rero no kwibaza ni kubera iki abayobozi bacu badashiraho badakurikiza ibyo bemeranije kuko muri azi ko hari umugambi witwa AFCFTA ni nyine twavuga African Continental Free Trade Area ariko muri azi yuko nka Perezida Kagame abayobozi bamwe bamwe nka Perezida Mbeki mukapakiriho bari abantu bavuga cyane iki kintu ariko urabona yuko abandi bayobozi muri Afrika basa n'abatagishizemo ingufu kubera impamvu tutazi iyo biba byarashizwe mu ngiro kuva icyo gihe abo bandi bayobozi bari baragerageje ko byokora ubu Afrika ntituba dutewe ubwoba n'ingingo nk'izi ikindi Afrika igomba gukora Afrika igomba kugwiza zino kwita diversified economic partnership kugwiza abandi bantu baza mu rudandazwa rwo muri Afrika yandi mashyirahamwe n'ibindi bihugu urabye ingene tufise iyo migenderanire na Amerika ni nk'uko nk'uburaya dusa n'ababyibagiye muri ino myaka 15 iheze ariko uburaya ni isoko rinini ubushinwa ni isoko rinini Afrika yo mu yo hagati middle east Asia yo hagati hariho ibyo twita emerging economies ibihugu biriko birazamuka n'ingoga mu by'ubutunzi nka za Brazil ibi ni bihugu tugomba kuzana mu migenderanire y'urudandazwa kuko n'ahantu hova itunga ryinshi kuko bose bakeneye
murakoze Ezekiel ndayikengurukiye uratwumva
Ese ndabumva cyane.
Urihe?
Yewe ndi ku ntega mikino mikomine ntega inkara ya Kirundo mu gihugu cya Burundi.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize?
Yego, ni icyumviro.
Mugishikirize?
Ego ama jewe ndavuga kubijanye na Afrika. Ego mu bisanzwe umugabane wacu wa Afrika ni umugabane ukiri mu nzira y'amajyambere, kandi Afrika nta bandi bo kuyiteza imbere atateze nyine abanyafurika abiwacu. Rero kwitega imfashanyo mva makungu cyangwa se Amerika cyangwa se abanyaburayi uko aribo bazoduteza imbere, numva yuko twebwe abanyafurika bwacu tukora amaboko mu bihugu tugakora tukareka abadusamaza nk'intambara nk'ibyo biriko biravugwa muri Congo. Urabona yuko ari ibintu biza kusubiza inyuma umugabane wa Afurika. Ibintu byiza rero twebwe rero ubwacu abanyafurika tuba dukwiye gushyira hamwe tukagira ubumwe tukatezanya imbere no gufashanya muri rusange dukoze tukareka kwizera imfashanyo mva makungu. Ego niyo nterano yayi wanjye.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Ego murakoze.
Sostene nawe nyine ari ku murongo, uratwumva?
Ego ndabumva cyane y'Amerika.
Sostene uduteye akamuri?
Gera nsanze no murundi ariko abashanze ntuye mu gihugu cya Kenya.
Ikibazo icyiyumviro?
Yewe ni ikindi nashaka gutera ku bijyanye igihugu cya Amerika cyatwikuye bavuga kugufasha umugabane wa Afurika. Ngerageje kuraba hari ibintu byinshi mu bisanzwe Amerika yari isanzwe ifasha ibihugu bitandukanye, bavuga ntibishyire munsi y'amajyambere y'umugabane wa Afurika. Ariko kuba Amerika n'umukuru w'igihugu cyayo mushasha yafashe kuvuga cyarahagaritse imfashanyo yotanze ku mugabane wa Afurika cyangwa ibyo byatsi, ingaruka zizoba nyinshi kubera ko ibihugu byo muri Afurika nyinshi biracyari hasi cyane bisanzwe nk'ibintu bijyanye n'iterambere. Hariho ibihugu byarabikoreye ibintu bijyanye n'iterambere mu bihugu byayo bivuye ku mfashanyo ziva mu bihugu bimwe cyangwa bimaze gutera imbere kurusha. Rero ndabona kuko nta kundi bari bugire bizotuma nabo bashobora kubona ko nta kundi kuntu bashobora gukora nyuma y'uko ubufasha bwa Amerika bujya buhaguye. Bizotuma ibihugu bya Afurika nabyo bibona kure nabyo bitangure kwiteza imbere ubwabyo.
Murakoze.
Ego murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku migambi mishasha ya Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'ingaruka iyo migambi ishobora kugira ku mugabane wa Afrika. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Emery Pacifique Giraneza yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari Londres mu Bwongereza, na Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'i Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Professor Pascal, ikibazo iki cyabimukira mukibona gute mu byo President Trump yashize imbere ashaka abantu bose bari ngaha batabifitiye uburenganzira cyangwa bakoze ibyaha ngo kubirukana? Hariho urutonde rw'abazo kwirukanwa igihugu ku gihugu ngo Burundi nibaza ko bashika nk'amajana 460. Mubona icyo kibazo mukibona gute? Ni ingingo nziza cyangwa bifite iyindi migambi yinyegeje nyuma ku bwanyu?
Icyo kibazo ni kibazo kitoroshe kuko abimukira muri Amerika bafisa kanini cyane, kuko turazi ko bakora mu mahinguriro akeneye abakozi benshi, ariko Amerika yonyine ubwayo ntabifise. Icyo cyo ni ikintu kiboneka. Ikindi nacyo uko azobirukana ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba uburyo bwinshi cyane kubarunga iwabo, ku buryo nibaza yuko atobishobora kurugika bose abantu babimukira bagiye muri Amerika. Mugabo urumva aragerageza uburyo bwose akerekana ko agiye bikora ku bimu bintu byatumye atogwa, kuko Abanyamerika nk'aba b'abazungu benshi barabazwa n'ingene babona abirabure n'abandi banyamahanga ari benshi muri Amerika, kuko bishyiramo ngo n'abantu bazohe basubirira hanyuma ngo ubwoko bwabo ntibukiboneka ngo haboneka abanyamahanga gusa. Ibyo yarabigira cyane abikerebukamo kuko mu byatumye atorwa birimo, ariko kugira ngo abishyire mu ngiro nibaza ko atari kintu kizoroha cyane. Ikizoroha kuko Amerika irakeneye abakozi badasaba amahera menshi. Icya kabiri ni ukuba kubegeranya ahubwo barungike mu bihugu byabo bisaba uburyo budasanzwe kuko ni benshi cyane. Turetse yuko hari abazoronka uburyo bwo kwinyegeza kugira ngo abapolisi cyangwa abandi bahiga ngo babarungike iwabo batazoshobora kubabona byoroshye.
Murakoze. Pacifique, ku bijyanye n'iyi umugambi worohereza ibihugu byo muri Afrika gushorera ibidandazwa byabwo byo umugabane bidatanze amatagisi muri Amerika, AGOA, nkuko wari wabivuze ni umugambi ikiringo cyabo kizorangira mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Hakaba ari impungenge ko President Trump ashobora kutongereza igihe ikiringo cyabo. Kuba twumviriza uwo mugambi gushika ubu, hari ikintu gikomeye woba warakoze ku bihugu bifisemwo inyungu byemerewe kuwukoresha? Hamwe uhava hari ikintu kizohinduka kinini?
Hari ibihugu byinshi byungukiye muri uwo mugambi. Kero notanga mu bitwemereye n'igihugu cya Kenya. Ni umugambi wari waruguruye n'ibintu Afrika itari isanzwe ishora muri Amerika, nk'ibijyanye no kwita industry textile, ibijyanye no gukora n'ibijyanye nabyo. Afrika aya mashyirahamwe menshi yari yaraje mu bihugu nka za Maroke, ibihugu bimwe byo muri Afrika y'uburengero, gushyira mitahe minini muri Afrika kubera hari abakozi batazimbye. Umugambi mwiza ni umugambi Afrika yungukiyemo, ni umugambi usaba ubukerebutsi. Ibihugu bikerebutse nibyo ahanini byungukiyemo, ibihugu bitaba biri mu ngwano, ibihugu usanga bifite uko bitunganijwe neza. Ariko wari umugambi muri rusange munini, wari waruguruye isoko rinini kuri Afrika, dandaza ibintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba rero uwo mugambi utazobandanya, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri Afrika igiye kubomba amahera menshi cyane, kandi ibi nabyo bizogira ingaruka ku bakozi bakora muri ayo ma industry, bakora muri urwo rudandazwa rwo hagati ya Afrika na Amerika.
Nawe Professor Pascal, ku kibazo kijanye n'abakundana basangiye igitsina, hari ibihugu byo muri Afrika nka Uganda n'ibindi bitari bike byari byafashe amategeko akomeye yo kugwanya inyifato nk'iyo. Trump mu mafaranga azogabanya imfashanyo zija muri ibyo bihugu, hakaba harimwo izofasha abo bantu bakundana nabo basangiye igitsina. Mubona ibyo bihugu byo muri Afrika kuri icyo kibazo bihuza na Trump kandi bimushimira kuri icyo mubivuga kwiki?
Ibyo ni ibintu bigaragara rwose, kuko burya mu mico y'Abanyafurika munsi ya Sahara ni uko mu bisanzwe abantu bubakana kugira barondoke bagurize umuryango. Ibyo kubaka hagati y'abantu basangiye igitsina muri Afurika ni ibintu bitavugwa, bitaboneka, kandi benshi badaharanira. Ni nacyo gituma Trump muri politiki yiwe agerageza kwerekana yuko ibyo bintu bidategerezwa kubaho. Iyo nzira ni inzira yemerwa cyane Nyafurika. Yego, mwavuze Ubuganda, hari ibindi bihugu muri Afurika bigerageza kwerekana yuko bitabyemera, na za Kamerune, abandi nabo barihorera. Washaka mbere n'imbere y'umuzo w'abazungu hajya hariho abantu basangiye ibisida bashobora guhuza, mugabo barinyegeza, ntibaja hejuru, ntibavuga, ntibaboneka. Nico rero Abanyafurika bakunda cyane ubu icyo kintu cy'abantu basangiye igitsina n'ukuri. Nico kintu kiboneka yuko Trump agiye yahuza n'Abanyafurika batari bake munsi ya Sahara, bavuga bati ivyo bintu nishando ntavyo twemera ntavyo tuzofatwa imeye
murakoze dufite ku murongo wa telefone umwanya ugiye kurangira dufite Paul ni Paul ku murongo uratwumva
eh ndabumva
munyarutse nimba mfite kibazo n'icyumviro
eh dore cyumvira risise gambere bema kuva ku intwaro ya Trump batorewe kuba president wa America cyuke twarashimye cyane kubona bafite ngingo yafatira abana bahuje ibitsina ishyira nk'abanyafurika twebwe ibyo ntacyo bitsaba ko cyane ariko ikibazo gihari biba kongele abanyafurika ariko afatira nubwo baciye ibihano karaba nk'ibi yagiye guhagarika ibyo gufasha nk'ibyo bijyanye kurwanya icyorezo cya cumi na sida karaba ibyo abimukira birateranye intego ya cyane
ndashaka ndababaze Emery Pacifique igira neza mu kurangiza twako tuvuga ikibazo mwagiciye ko gatoyi ukugene Afrika yo vyifatamwo kubijanye n'imigambi mishasha ya Amerika abakurikirana ibintu n'ibindi bavuga ku kicyo kugira ingaruka zidashemeye kuri Afrika nikiye mwabivuze muri make hari numwe mu baduhamagaye yabicishe ko ko Afrika ikwiye gusenyera ku mugozi umwe ikabonera isomo mwo bisigura neza ivyokogwa
novuga hanini yuko bimwe mwe ndaye matsi kwivuga ariko hariho ingingo nibaza zihuta Afrika ikwiye kugira ufata ningoga imwe ni navuze ijanye no kutavaho mu by'ubutunzi yizigiye cyane Amerika ikagerageza ikarondera abandi bafatanya bikogwa mu by'ubutunzi bashobora kuzana inyungu muri Afrika nari natanze akarorero k'Ubushinwa ka Union Europeenne k'ibihugu by'Abarabu n'ibi twita emerging economies ibihugu biriko birakura n'ingoga za Malaysia Brazil n'ibindi bihugu ariko bikaba ari umugambi wizwe neza ushobora kuzana wanashaka nitunga riruta ryo twokura muri umugambi w'urudandazwa hagati ya Amerika na Afrika ikindi nari navuze ni ikintu kijanye nuko Afrika igomba kuba industrialize kuko buriya iyo
kwijukira amahinguriro
no kwigira mu byo gukora ibintu kuko iyaba icyo tugifise ntabwo bayi byose byo dutera kuko iyi politiki ya Trump ahubwo yari guca idufasha ibita transactional relation ibi byo kuvuga ngo inyungu yanje niyo nshira imbere nawe ushira imbere iwawe hanyuma duhuriye dufite inyungu gusa ufite ibyo udandaza bihinguriwe muri Afrika kuko muri azi ibintu baraza bakabyimba bakabitwara bikaja guhingurirwa ahandi Afrika rero igomba gushyira imbere amahinguriro kuko iyo ufise mu kirundi avuga ngo agakecuru gahishije ntikabura buzu ni ukuvuga ngo iyo ufise ibintu udandaza abantu baraza na baba bakunzi baba banzi baraza bakabigura nibaze ko akarorero tubona ku Bushinwa ari akarorero kagaragara tuvuga yuko Uburaya na Amerika aribo baguzi ba mbere b'Ubushinwa tuko bakunda Ubushinwa cyane bakunda ibyo bintu Ubushinwa bukora ikindi nacyo dukwiye nk'Abanyafurika gushyira imbere cyane rwose ni ikibazo kijanye n'umutekano hagiye kuba ingorane muri Afurika
uheraheze mwanya ugiye kurangira
kubera yuko Trump agira ati ibyo hanze ntibindaba abanyafurika n'aburabazi akajagari turagakunda izi ntambara nyinshi akarero ni intambara yo muri Congo urabona Amerika nta kintu kigaragara irayivuga ko kuko ntibibaraba abanyafurika rero ntitutaba abantu bakuze ngo twumve yuko kujyana hagati yacu atacu bimaze hazovuka n'izindi ntambara nyinshi kuko abahora bazukamwo mabiti nka Amerika bazokwirabira
hirya murakoze cyane murakoze barabatumire Emery Pacifique gira neza none so ivyereke imigenderanire y'ibihugu nitunganywa neza ry'amashiri hamwe akora imirimo y'ubudandaje ari Londres mu Bwongereza na Professor Pascal Nionizigiye yigisha ivyereke imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'u Burundi no muyandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabashimiye rero batumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashoboye guhamagara bagabazi bibazo kizani vyimviro ndabifurije mwese kugira ibihe byiza mukurindira mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza
nshuti bakunzi bacu. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Now you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. I don't care.